ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ni musangwe ikaze mu kiganiro cyacu ya Gani twa Hassan Shabani. Dutangura kino kiganiro cyacu mu gisagara cya Uvira, aho haraye hafashwe ingingo yo kumanura impapuro zikenerwa muri biro y'eta civile. Impapuro 25 zose zikava muri biro y'eta civile muri meriya Uvira zagabanuwe igiciro n'utwara meriya Uvira kugeza ku bice 50%. Ni inkuru ya Sifa Munyaka.
Umukuru w'igisagara cya Uvira yarashize ahagaragara kuri uno wa kabiri gende kujya gatanu ntwara ne igiciro cy'impapuro zo mu biro bijejwe ngo n'imiryango hose hamwe impapuro 25 nizo zirabwa niyo ngingo nk'uko biri mu rwandiko rwashyizwe ahagaragara n'uwo mukuru w'igisagara. Nk'uko bigaragara izo mpapuro nyinshi zaragabanijwe ibiciro kugeza kuri 50%. Tuvuge nk'ururanga abamenyekanisha ubugeni rwashyizwe ku madolari 45 ku makongomani ku mukongomani nayo no ku dolari 50 ku munyamahanga. Ururanga umuntu aba ruri ku 10,000 ku muvuka gihugu n'ibihumbi 50 ku munyamahanga. Ururanga imyitwarire myiza y'umuntu ruri ku 2,500 ku mukongomani n'ibihumbi 25 ku munyamahanga. Uranga bagize umuryango rwashuze ku 3,500 ku muvuka gihugu na mu kunyamahanga rukagwa 7,500. Umukuru w'igisagara cha Uvira akabahamagarira abanyabuvira gukurikiza iyo ngingo mu ntumbero yo gutenza imbere icyo gisagara.
Mu nkambi ya Mulongo huguruwe amasantre abiri y'ibyigwa by'indimi icyongereza n'igifaransa n'amashirahamwe abiri y'impunzi n'abasangwa bashaka kwinonosora mu gifaransa no mu cyongereza. Ni inkuru ya Edouard Nzambimana imurongwe.
Ayo mashirahamwe y'incabwenge aharanira ubumenyi mu isite y'impunzi z'abarundi ya Murongwe kuri wa kabiri yaratanguje igikorwa cyo kwigisha abakuze gusoma no kwandika hamwe no kuvuga ururimi rw'igifaransa n'urw'icyongereza.
Inyungu iri mu zinyigisho z'abantu bakuze nuko abantu bakuze batazi gusoma no kwandika bagiye kuzomenya gusoma no kwandika. Ubu twize icyongereza, twize n'ikirundi.
Zije hageze kuva site y'impunzi y'abarundi ya Murongo yuguruye icyo gikorwa kitari bwahaboneke. Umwe mu batanguje izo nyigisho nawe yatubwiye akamaro naho uburyo bazokoresha buzova.
Bo twateguye ko tuzobigisha mu kingo cy'amezi atandatu hanyuma twabasize mu migwi itatu kuko bivanye ku nyene batandukanye nyine bwabo. Hari abatazi gusoma no kwandika, abo twabasize mu migwi wabo. Hari abazi gusoma twandika mugabo batageze ku mashuri, abo nabo bari mu mugwi wabo. Hari n'abandi mu mugwi wa gatatu bazi gusoma no kwandika bize, abo nabo bari mu mugwi wabo. Uwo mugambi twandikiye hase nayo iratwishura hamwe ubu batubwiye tuje ku kivi tutanguye kwigisha ababyeyi bacu kuko nabo bamenye gusoma no kwandika niko fasha bene wacu.
Tubamenyeshe kandi ko isite ya Murongwe ifise asosiasiyo zibiri z'incabwenge CIM na ASODE. CIM ikaba ifise abanyeshuri 32, ASODE nayo ikaba ifise abanyeshuri 48. Ibyo bitigira byose akaba ari by'imfatakibanza kuko gushika n'ubu bacakira abandi. Mwamenya kandi ko iyo migwi yose uko ari ibiri yiteze imfashanyo kwishyira hamwe hasere rijejwe impunzi. Kubwo ikiganiro yaga Eduardo Nzambimana mu isite impunzi z'abarundi ya Murongo.
Aha niho dusozereye kino kiganiro cyacu yaga. Ndabashimiye mwese muduteze yombi. Nshimire kandi Serge Bisima giduteguriye kino kiganiro hagarikiwe na Jack Kaora. Nitwa Hassan Shabani, nimugira aho muba.